mwumvanira byo yijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abahagarariye amasosiyete atwara abagenzi muri bisi mu bihugu by'u Rwanda na Uganda baravuga ko amafaranga asabwa ku bipimo bya COVID-19 ari mu bituma abantu batitabira ingendo.
Ibyo twifuza tuvuga ko ari amafaranga y'urukingo yara amafaranga y'igipimo yagabanuka cyabyara na byiza bagashye nibagira amafaranga bacu bakareba inkingo barya abantu bigiye bikinyiza ariko bakareba uburyo bagabanya amafaranga.
Fred Mutademwa, umukozi wa sosiyete ya Jaguar Express, uvuga ko bakora bahomba kuva imipaka yafungurwa mu bihugu byombi mu kiganiro cyihariye n'ijwi ry'Amerika. Mu Burundi, bamwe mu banyagihugu barasaba ko hakirwaho urwego rwakomeza imirimo yakorwaga na CNTB yari ishinzwe gukemura ibibazo bijyanye n'amasambu n'indi mitungo.
Leta yabonye yuko itagikenewe, itagifitiye akamaro kanini abenegihugu. Inzego zose ziriho zitatunganiza abenegihugu zizofutwa.
Madame Domina Banyankimbo na Minisitiri w'Ubutabera mu Burundi. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, wiriweho?
Bagize mwiriwe Veniste. Turayahera muri Uganda. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch rivuga ko ibigo by'umutekano bya Uganda ari byo bibazwa iburirwa irengero hamwe n'ihohoterwa rya bamwe mu basivile muri icyo gihugu. Raporo ya Human Rights Watch yiswe I Only Need Justice, bisobanura ngo icyo nkeneye gusa n'ubutungane, yatohoje ku bantu baburiwe irengero, abahagaritswe atamitahe, abafunzwe hatubahirijwe amategeko, ababorijwe igufa hamwe n'ayandi mabi akabije. Ibi bikorwa byagirizwa igipolisi, igisirikare, iperereza rya gisirikare, urwego rw'igihugu rujejwe iperereza hamwe n'ishyirahamwe rijejwe umutekano mu gihugu hagati ryitwa Internal Security Organization. Iyi raporo ivuga ko aya mabi yabereye mu busho butandukanye bw'igihugu hagati y'imyaka ya 2018 na 2019 no mu kwezi kwa mbere 2021 igihe cy'amatora. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kulaige yabwiye Ijwi rya Amerika ko Human Rights Watch ritabavugishije imbere yo gusohora iyo raporo. Igisirikare cya Uganda kibona ko ari raporo ishingiye kuri politike kandi atavyemeza itanga. Muri Afrika kandi muri Nigeria, abantu bitwaje ibigwanisho barishe abantu 34 ku munsi w'Imana muri leta ya Kaduna iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Abategetsi bo mu gice ivyo vyabereyemwo bavuze cyo kuwa kabiri ko iki gitero cegekwa ku migwi y'abasuma bitwaje ibigwanisho. Komiseri ajejwe umutekano muri leta ya Kaduna Samuel Arwan avuga ko amazi arenga 200 nayo nyene yasambuwe mu gace kahitwa Kaura, kandi ko n'abasirikare babiri bari muri abo 34 bishwe. Akarere ko mu buraruko bushira uburengero no hagati muri Nigeria kamaze igihe kirekire karasinzikajwe n'imihari y'abagizi ba nabi biswe abasuma bibimihana bakanyuruza abantu ndetse bakiba n'ibitungwa. Igitero cyo ku munsi w'Imana cyabaye inyuma y'umunsi umwe habaye ikindi cyahitanye abantu 16 mu mihana y'abanyagihugu muri leta ya Zamfara mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria. Mu yavugwa hanze y'umugabane wa Afrika ku ntambara yo muri Ukraine, Leta Zunze za Amerika ntavyemeza, ivuga ko irabona ko Ubushinwa bwarungikiye ibigwanisha Uburusiya mu ntambara burimwo muri Ukraine. Umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu muri Amerika, Jake Sullivan, yavuze ko Amerika yashikirije amakenga mu gihe Ubushinwa bwofasha Uburusiya. Yavuze ariko ko naho bitaraba, Ubushinwa buguma bukurikiranirwa hafi. Perezida Joe Biden yaragiranye ikiganiro cy'amasaha hafi abiri na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping ku munsi wa gatanu. Perezidansi ya Amerika, White House, yavuze ko Perezida Biden yagabishije mugenzi we Xi Jinping kwatohirahira ngo ace kubiri n'ibihano ibihugu byo mu burengero bw'isi byafatiye Uburusiya. Perezida Biden ubari mu mwiteguro w'urugendo ku mugabane wa Buraya ahagiye kuzobonana n'abategetsi bo mu ishyirahamwe rya Buraya na OTAN ejo ku munsi wa kane. Jake Sullivan avuga ko abo bategetsi bavugana ku ruhara Ubushinwa bushobora kugira mu ntambara yo muri Ukraine. Muri urwo rugendo kandi abo bategetsi bazoshyira ahabona ibindi bihano bishasha ku Burusiya bongere bakomeze ibisanzwe bihari. Muri Afghanistan abakobwa baharurwa mu bihumbi amacumi bategekanya gusubira mu mashuri yisumbuye muri Afghanistan kuri uyu wa gatatu inyuma y'amezi indwi abatalibani basubiye ku butegetsi bagashyiraho amategeko ahunyanga agateka k'abakenyezi ko kwiga. Amakungu yategetse abatalibani kugarukana agateka k'abana ko kujya mu mashuri mu biganiro byari bigamije gufasha icyo gihugu no kwemera leta y'abatalibani. Ibihugu bitari bike hamwe n'amashyirahamwe byaremeye guhemba abigisha muri Afghanistan. Umushikiranganji w'indero wa Afghanistan yavuze ko amashuri yugururwa kuri uwa gatatu mu ntara zitari nke z'igihugu harimo n'umugwa mukuru Kabul, ariko abo mu ntara yo mu manuko ya Kandahar ahari umutima w'abatalibani akazokugururwa mu kwezi kuza.
Urakoza Louise Bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Ire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Abahagarariye amasosiyete atwara abagenzi muri bisi mu bihugu by'u Rwanda na Uganda baravuga ko bakora bahomba kuva imipaka yafungurwa ku bihugu byombi. Baravuga ko amafaranga asabwa ku bipimo bya COVID-19 ari mu bituma abantu batitabira ingendo. Mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi ry'Amerika Fred Mutademwa, umukozi wa sosiyete ya Jaguar Express, arasaba ko ingamba zo kwirinda COVID-19 za koroshywa. Yaganiriye n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagiruwe.
Mu byukuri imikorere ntabwo biratungana neza nk'uko byahoze. Iyo ugereranyije mbere na n'ubu ntabwo biratungana, kuko uko abantu bagendaga mbere ya COVID cyangwa se na nyuma yaho ni ibintu bitandukanye kandi bigaragara buri umwe wese. Kuko mbere ya COVID twagendaga twatwaraga imodoka zitari hasi y'enye cyangwa eshanu, ariko kugeza ubu ngubu turatwara imodoka imwe kandi nayo rimwe na rimwe ikagenda ituzuye. Ariko naje gusanga ikintu kibitera imbogamizi nyinshi duhura nazo ni zira testi bashyira ku mipaka zo ku mipaka, nizo zirimo guca abantu intege. Kuko gatuna barimo baraka testi 30.
Aho 30 ni ku Banyarwanda, 47 ku Banyamahanga.
Ni ku Banyamahanga. Kandi urabona tuve muri COVID abantu n'amafaranga bafite. Kuko urabona niba umuturage avuye muri COVID nta kazi yari afite, ukamubwira kwipimisha COVID ibo 30. Kubanyamahanga 47 usanga ari imbogamizi cyane, bituma umuturage bimugora kuba yajya mu Bugande nubwo yaba agiye gusura se cyangwa afite n'ibindi yagiye gukora, kubera ko afata iyo mibare yose itandukanye akahereye agasanga amafaranga ni menshi, bigatuma rero ingendo zisubika.
Ubu ngubu muri kohereza imodoka zingana?
Ubu ngubu turimo turohereza imodoka imwe cyangwa ebyiri, kandi nayo imwe na rimwe ikagenda itageze ituzuye ikagenda ari ibice. Ugasanga imodoka ifite abantu 45 imwe yatwaye abantu 15 cyangwa abantu bangahe 12 batwara.
Ibyo si igihombo kuri mwebwe?
Igihombo giteye ubwoba kabisa, turimo duhura n'ibyo bihombo cyane.
Nibikomeza gutya murakomeza mukore murahagarika ingendo biragenda bite?
Okay, urabona kugira ngo umukiriya utamutakaza ari muri business ibintu nk'ibyo cyarengeze izingizo zibamo ibibazo nk'ibyo tujya duhura nabyo. Kuko iyo waje muri business hari igihe habamo kwihangana, tuzaguma dukore tugerageze ibishoboka turebe ariko bikomeje kuramba urumva ko na kiramba kidashira tuzakomeza tugerageze turebe kugira ngo tudatakaza abakiriya bacu
ugeranije se na mazutu mukoresha n'amafaranga mwinjiza ibyo bintu biri buhure
ntabwo byakunda rwose mu byo kwituba turi mu bihombo pe kuko na niba imaze gutwara 47 47 igatwara abantu 10 15 na mazutu yonyine nagiboneka
mu byifuzo byanyu mwumva byagenda gutera.
Cyangwa mu byo twifuza tuvuga ko kira ari amafaranga y'urukingo, ari amafaranga y'igipimo yagabanuka. Cya byana byiza bagashye nibagira amafaranga bacu. Bakareba inkingo abaryo abantu bigiye bikinyiza ariko bakareba uburyo bagabanya ari amafaranga. Ikindi kivuza na rifite gato nuko umuntu uramutse ufite inkingo nk'eshatu nta kintu yakagiye bazwa. Kuko baratubwira ko inkingo ebyiri eshatu umuntu ufite inkingo eshatu na muri iyi minsi mu gihe bataragerageza kugabanya ari amafaranga bagagiye bamubabarira akagenda kugira gute agashaka urukingo rwa gatatu. Kugira ngo nibagiye amafaranga bamuce
hari inzego se zibageraho zibaganiriza kuri icyo kintu mukaba mwatanga ibyo byifuzo wenda habaye nk'inama
oya uretse abanyamakuru nibo batugeraho ariko uburyo bwa RBC ntabwo bajya ntabwo baratugeraho ngo batuganirize kuri ibyo bintu
hari kindi mwongeraho ku kiganiro tugiranye
oya nta cyo uretse icyifuzo ko twakwivuza ko kiriya gipimo bakigabanyiriza amafaranga rwose
Bwana Mutarema Fredy turabashimiye ku kiganiro mwemereye radio ijwi ryanyu
okay sawa namwe murakoze
ndi habamwe mu banyagihugu bo mu ntara za Makamba na Rumonge baravuga ko batizeye inkiko zigiye kujya ziburanisha imanza zitashubiye kuburanishwa n'urwego CNTB rwarushinzwe kurangiza ibibazo by'amasambu n'indi mitungo mu nama bagiranye na ministre w'ubutabera mu mpera z'icyumweru gishize bamugejejeho impungenge zabo inkuru y'ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zari mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye
Munama n'umushikiranganje w'ubutungane mu mpera z'indwi iheze ababa mu ntara za Makamba na Rumonge babwiye Domine banye nk'imbona ku mugwi CNTB wahora ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo utaranguye neza igikorwa wari ujejwe
urabona iyo wicuye umugwi CNTB warakwakira hanyuma bakaza bakabumviriza ndetse n'uwo mufitaniye amatati mugabo rero ingorane zacu zihaba kuri bamwe bamwe uwo mu gisentebe warateba gushira mu ngiro ingingo iba yafashe hagati yabo bumvirije hagati y'umusangwa n'uwahunguze kumviriza
abahunguze nyakuba kwa mushikiranganje 2008 2009 bari tuye mu gisentebe imanza ziri mu gisentebe kugeza uyu munsi imyaka 14 CNTB itarabatunganiriza bamwe twese twasaba ubu abantu bafite agahinda karenze kuko bumva ko na CNTB ikiringo cyayo cyaheze
umugwi CNTB abanyamakamba n'abanyarumonge barega kuba utaranguye neza igikorwa washinzwe na leta warangije kiringo cawo kwigenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri guheze ico gihe carangiye uwo mugwi hari byo utararangura nkuko wahora wuvugira yabibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika
imanza zitari bwumvirizwe ngo zifatirwe ingingo zingana n'ibihumbi 222 n'amajana 8 na 64 no kuvuga ibice bishika 31% vy'imanza zari zashikirijwe uwo mugwi
Daniel Ngendakumana yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika kwicegeranyo c'ibitaranguwe neza kigiye gushikirizwa ibiro by'umukuru w'igihugu akavuga ko ibikorwa CNTB itagejeje ku musozo bizoca bija mu minwe y'amasenare iby'ababa mu bumanuko mu ntara za Makamba na Rumonge biyamiriza bafatira kukuntu amasenare asanzwe yigenza uyu numwe mu banyarumonge asaba ko hoshigwaho uwundi mugwi wo bujejwe gushira mu ngiro imanza zitashizwe mu ngiro na senare yegukira uwo mugwi igihugu wahora ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo
bajya kuba ni hafi y'iyi institution yokora ibyo bibazo abavuga bati bizoza mu masenare amasenare turayazi turi Arusha twashyizeho CNTB tuzi ko amasenare ahari icyo gituma amasenare nakomeza ariko iyo institution yindi igaruka muri CNTB rero harakantu kari gahagaze muri iyo institution yoza urasaba ko aho ikoramo na barundi ariko none oni bo provincia mu ntara ni habe mo ni buri buri abantu babiri cyangwa batatu bavuka aho hantu bazi neza aho hantu ya
Umushikiranganji ajejwe ubutungane no gushingura ikimangu cha leta yahumurije ababa muri izo ntara z'ubumanuko yagendeye ku minsi ya 45 mu ndwi iheze umupfasoni Domine Banyankimbona yishuye abanyamakamba n'abanyarumonge igituma leta itashimye kongera ikiringo umugwi CNTB
leta vyeyi yaraziwe cyaje ari zifata icyangingo cy'ingingo y'umubyeyi yayifashe yaciye hirya no hino yamaze kuraba mbega CNTB yarakoze ntawe uvuga ko ataco yakoze mugabo muri kino gihe leta vyeyi yabonye yuko itagikenewe itagifitiye akamaro kanini abenegihugu ni nacyo gituma yayihagaritse inzego zose ziriho zidatunganiza abenegihugu zizofutwa ngo bitiyakagohe n'ubucamanza n'imutahindura muzofutwa none atacu bari abenegihugu nuko bimeze
ku manza zirenga 200 ku rwego rw'igihugu mu CNTB utashize mu ngiro imbere y'uko ikiringo cawo kirangira nyinshi muri zo nizo mu ntara za Makamba na Rumonge amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakuye mu begereye uwo mugwi akavuga ko izo ntara zibiri arizo zakiriye abarundi benshi bahungutse bava mu makambi y'impunzi mu gihugu cha Tanzania
mu Burundi kandi urwego CVR rushinzwe kumenya ukuri no kunganya Shabarundi rwatangiye gahunda yo kuzenguruka muri za kaminuza zose zo mu gihugu uhagamijwe gusobanurira abanyeshuri ibiri muri raporo iheruka gutangazwa n'urwego no kugira ngo bamenye neza amateka y'igihugu cyabo inkuru irambuye Pierre Claver hano y'inkuru
Umugwi sever ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi wiyemeje gukwiragira mu makaminuza yose ari mu gihugu ayigenga na ya leta kugira abawugize batanga ico bise icigwa cakahise cerekana ingene ntambara zagiye ziraduka mu Burundi zagenze abo zahitanye umugambi wazo n'imvo za politike zari zinyegeje inyuma y'izo ndyane Pierre Claver ndayicariye ari muri kaminuza nkuru y'igihugu yaseguye ko abanyeshuri bari muri za kaminuza ari bo ncabwenge bazovamwo abategetsi b'igihugu gutyo ko babwirizwa kumenya ukuri kw'ivyabaye kuva Burundi bwikukira mu myaka 50 iheze Ndayicariye avuga ko ako kahise kunyowe nico umugwi arongoye wabonye ko ariho nyabwoko ryakorewe ubwoko bw'abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe 1972 icegeranyo giheruka kwemezwa n'inama nshingamateka
twabwiye tuti nimwe muzorongora igihugu ejo ntimuzotwara igihugu nk'uko bajya bakuru bacu batwaye igihugu mu myaka ya 70 aho abarundi barenga 200,000 aribo tumaze guharura batowe mu binogo kandi abo bapfuye benshi bishwe nabaho ariko hariho n'abatutsi bishwe cyane cyane tuvuga abatutsi bari ko bagerageza gukingira abahutu barishwe harabaye imunya bwoko yakorewe abahutu bo mu Burundi
Nawe biruko hari umuce w'abarundi nk'abaharanira inyungu z'inkehwa zo mu bwoko bw'abatutsi batemera ico cegeranyo ni nk'ishirame ase genocide cirimoso libona ko ibiriko birakogwa n'umugwi sever bitanywanisha nyabu na bicanishamo abarundi Terence Mushano ni cegera c'umukuru w'iryo cirahamwe akaba n'umuvugizi waryo mu vyo riharanira harimo inyungu z'abatutsi
uko nanu kukukanisha biriho ahubwo no gusera agitangaza kirimo ku ntumbero bahabwa mu Rwanda ni hasi eraba mu bayahudi muri ekse yugo za kicera cyemejwe n'abantu oni kandi byo ibihugu bya amaleta yose y'ibihugu yarashobora kwishyuriraho inzego nka sote kabo ndi babishyize ngo kuko naho bongira abari ukukanganiza atari ho ni nta rundi rwego nta uburenganzira bwo kwemeza ko muri iki gihugu cyangwa muri kiriya habayeho dusaba yuko oni ibisambura
gusa hari n'ayandi mashyirahamwe yigenga ashima ibyo bikorwa bya sever muri za kaminuza ishami Fordcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama byabwiye ijwi rya Amerika kwicegeranya ukiriko kirakwiragizwa na sever ari cy'ukuri Gerard Hakizimana atwara Fordcon F
ko ari cyegeranyo kitagira amahinyu bakanemeza ko ari honyabwoko ryakorewe ubwoko bw'abahutu bakemeza kandi ko habaye ubwica ubwicanyi ndengerabutungane bwakoreye ubwoko bw'abahutu mu gihugu cyose hamwe n'ubwicanyi ndengerabutungane bwakoreye abatutsi n'abatwa mu ntara zimwe zimwe dusabye abakoze ayo mahano gusaba ikigongwe abarundi tugasaba kandi abakorewe ubwo bwicanyi guharira ababyagirizwa no gukinga ubwicanyi bwo muri Kazoza.
Umunyepolitike Frederico bamvuga inyumvira yabaye icegera cy'umukuru w'igihugu agaturuka no muri ubwo bwoko umugwi Sever wemeza ko bwakorewe ihonyabwoko iruhande yo kugaya ibyo bikogwa bya Sever atewe umutima uhagaze n'intumbero y'uwo mugwi. Bamvuga inyumvira ari mu banyepolitike bagiye mu biganiro i Arusha byashizeho uwo mugwi Sever abona ko umugwi bumvikanye ko atari wo wavuye ushigwaho.
Ikibazo si subuhutu canke subututsi, ikibazo ni ingene igihugu gitwarwa maze kigasonera umunyagihugu wese w'umurundi n'uwo muntu wese ahati ndaro haca haba ikibazo. Mbeko CNDD-FDD iyagirizwa amabi igihe ari kwiragwana burya yokwemera kwikora munda hanyuma ukuri kwabaye kukamenyekana ntibishoboka. Ari nacyo gituma inyishu ya cyitora kwabaye kuzimanganya amasezerano ya Arusha, ubwa kabiri kwabaye guca bafata CVR bakayiha iyindi ntumbero bakerekana ahanini uruhande nka rumwe kugira ngo barabe ingene nabo nyene bo kwikingira muri ayo mashobora kubagira ejo.
Kuvuwa mugwi Sever ushingwa mu mwaka w'2014 izo mpari n'amakenga vyamyeho mu banyepolitike hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu yamara utwara uwo mugwi arahumuriza abafise ayo makenga ko raporo yawo atanabigamije. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Ku rwego rw'isi abantu miliyoni 1,500,000 bapfuye bazize indwara y'igituntu mu mwaka wa 2020. N'ibiri igituntu ni indwara iza ku mwanya wa 13 mu zihitana abantu benshi ku isi kandi ni ya kabiri mu ndwara zandura zica nyuma ya COVID-19 nk'uko imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ibigaragaza. Igituntu ni indwara iri mu bihugu byose byo ku isi kandi ifata abantu b'ingeri zose. Ni indwara ivurwa igakira kandi ishobora kwirindwa. Byifashe gute mu Rwanda? Ni mu kiganiro muri sanga isa 10 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Abarundi bane bo mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania bishwe n'abanyatanzania, babiri bazira ko bagiye gusenya inkwi, abandi babiri bazira ko byavugwaga ko bafashe abagore babandi ku ngufu. Abakomeretse baravurirwa mu bitaro bya Nyarugusu, abagera kuri 15 bakekwaho kugira uruhare muri ubwo bwicanyi batawe muri yombi. Inkuru irambuye James Jovin.
Umurongozi mukuru w'igipolisi mu ntara ya Kigoma, ACP James Manyama, mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yavuze ko iryo sanganya ryabaye hagati y'impunzi zirenga gato 20 zari zasohotse inkambi kujya kwamura ibizinu hamwe no gusenya inkwi. Abakomeretse baciye bajyanwa kuvurirwa mu bitaro bikuru byo mu nkambi ya Nyarugusu. Uyu ni umunsi wa gatatu bakigwariye muri ibyo bitaro. Bavuga ko abo baturanyi b'Abatanzania hanini babahoye ibizinu bariko baramura hamwe n'inkwi bariko barasenya mu matongo yabo. Abandi babiri bicishijwe inkoni n'ibipanga. Polisi ivuga ko ari abagabo barenga gato imyaka 30 bashinguwe mu matongo y'abapfu ari mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa mbere. Uwo murongozi w'igipolisi mu ntara ya Kigoma, James Manyama, yavuze ko igipolisi muri komine Kasuru kimaze gufata abantu 15 b'Abatanzania bagirizwa gukora iryo sanganya. Amatohoza arimo kubandanya nyuma yaho bazoca bashikirizwa kuri sentare na inyuzwa kwi kwishura makosa bagirizwa.
Watu wao waliuawa kwa kujeruhiwa na silaha za jadi sehemu mbalimbali za miili yao.
Aba bantu babiri bicishijwe ibigwanisho bisanzwe by'ikirundi harimo ibipanga n'inkoni. Kuva maraso menshi nicyo cyatumye bapfa. Amatohoza ya mbere tumaze gukora biraboneka neza yuko bapfa inkwi, ibiribwa mu masambu no gufata ku nguvu abagore babo. Abo babiri bishwe bagirizwa gufata ku nguvu abagore b'Abatanzania mu masambu aho badimira. Ubu tuliko turakora isakwa ry'abantu bose bakora ibitemewe n'amategeko bakongera bagahungabanya umuteka. Iryo bara ryakozwe n'abantu bashika 15 b'Abatanzania.
Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma tunakamilisha uchunguzi ili watu hao wote 15 wafikishwe kwenye vyombo vya sheria.
Amabi hagati y'impunzi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu na Nduta hamwe n'abaturanyi bazo yama yabaye hafi iminsi yose hanini bapfa ibiribwa bagirizwa kwiba mu masambu yabo inkwi hamwe no gufata ku nguvu abagore babo. Kubwizo mpamvu impunzi zisaba leta ya Tanzania gufatira umuturama icyo kibazo gihangayishije impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kandi giteye umutekano muke hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo.
Abantu turibwa, abantu turicwa, tugiye inyuma y'inkambi nka twebwe dusanga dusohoka kuza kurima mwe twebwe dutegenda duteka ibigwanisho ugasanga abajamba z'ibonyabo sibo bafatwa. Twebwe impunzi nitwe turiko turahohoterwa kandi n'abapolisi baducunze nta nukuntu boza kubitako kuko baza ari gitero gikomeye.
Mbe nkaje nyuma y'inkambi cyose ndahumva havugwa kubera nyene abakiri batonye bagenda bakamererwa ukutariko yenda ciye ndacemba ko nyuma y'inkambi amwe ni wombwa ati nyuma y'inkambi hasaruka cyane nta ndo bamenye no kumenya
baba mama turabako turafatwa ku nguvu uko tukasha kubije twiruka bakafiruka ko badufata bakatuba kafura kadukorera ibintu bibi hamwe umuntu atazokira hamwe kwamo n'ingwara izimbara zidakira ibintu by'imigera bisera ziko bakenyezi twandu na ningoka kwe nukulisho kimi kwe kutufasa chare mpatura abira ukuonu kwe kufiki ingira icho hiza icho kubwa kwa inyuma inhambi kuko nifosura kwe hangana kufiki kutuza kwa ndrudukwi na utukizini utushurondi mafiru kako kari kese mwana pijumba na mwege kwa maturanga mwanga mwanghambi chane huwa mwanya na yibu ngezi amgubwa mngilushe kwa nukubwa mkule nisho kimi nukufarapa asha arapa chane kwa osaka wewe
chotu kwa osaba useru kira ikambi nuko ichiza bari kutureka tuhagirira imigendera nilemnita naba Tanzania igihe cyacu gishitse cyaho tweze tugenda tukagenda amahoro nkuko batwakiriye mu mutekano.
Mu bitigiri dukura ku gipolisi mu ntara ya Kigoma buruko mwaka utashye hafi y'abantu 12 baricwa nyuma y'inkambi abandi barenga 30 baraburirwa irengero. Icyo kibazo gituma umubano mubi umutekano muke hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo. Kugeza amasaha dutegura iyi nkuru polisi yariko ibandanya gukora amatohoza mu baturanyi b'inkambi ya Nyarugusu ahitwa Kagera Nkanda no gucungira umutekano bikwiye. Ubu haratekanye naho amabihe hagati y'impunzi n'abaturanyi yama yabaye hafi iminsi yose kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Aha niho dusoreje aya makuru mbategurira buri munsi hamwe na Mukubili ya Baro umfasha kuyabagezaho. Tubifurije umunsi mwiza, dukomeje gahunda gusigasira ururimi gakondo n'umuco karande. Dore umugani w'uyu munsi ni imigani: ubupfu bwizihira nk'ubutesi kandi ubupfura buba mu nda. Tubifurije amahoro. Mwari kumwe na Veniste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Tangi jambo kubanya gihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turi ruhutsa gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. chachu Mugutera igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo chachu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo chachu